Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kane nigenekerezo rya gatatu ndamukiza n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu. Cuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira Radio Nzamba agateka kawe, ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'aho muherereye. Iri ni rya sango ry'amakuru mu Kirundi, nayo akaba agizwe n'izi ngingo nkuru nkuru zikurikira. Umugambwe Sende DFDD ngo umaze amezi utanga hirya no hino mu gihugu ku bakozi baturuka muri uyu mugambwe no kugwaruka kw'imbonerakure inyigisho z'amacakubiri yo kwanka ubwoko bw'abatutsi co kimwe n'abahutu batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Ivyo biri mu itangazo ryasohowe n'imigambwe ibiri ariyo PPD iri jambo na MSD, aho ivuga ko hamwe ataco kugwa ibara rishobora kugwa mu gihugu. Imigambwe itavuga rumwe n'uburi ku butegetsi ihurikiye mu runani Burundi bwa bose irarajwe ishinga n'ubukene n'inzara vyugarije abanyagihugu. Ivyo ngo bikaba biva ahanini kwitituka gifaranga ry'u Burundi, igiturire hadashizwe inyuma ikena ry'igitoro. Ivyo vyavuzwe kuri uno wa kane mu biganiro ubwo runani rwatanze ku bamenyeshamakuru, aho ruvuga ko ikena ry'ibitoro hamwe ritotorerwa inyishu n'amatora yimirije atazoshoboka. Ubwoba ni bwinshi mu mpunzi z'abarundi ziba mu ikambi y'induta mu gihugu cya Tanzania, biturutse ku ihagarikwa ry'izo mpunzi ry'agasakisaki bimonogoje. Igiteye amakenga akaba ari uko uwurongoye izo mpunzi abajije mu gipolisi bavuga ko atari bo bariko barafata izo mpunzi. Aya n'ayandi ni mu kanya.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa no makuru tuyahere ku nkuru ivunaguye. Muhinga mu vyindimo akorera muri komine ya Gihanga mu ntara ya Bubanza atwi ku izina rya Sefu yaraye afashwe n'igipolisi yagirizwa kunyuruza ifumbire rigenewe abarimyi b'umuceri muri iyo komine. Akaba abaye wa kabiri afashwe muri inondwi turimwo yagirizwa ico caha nyene. Uwa mbere yari yahagarizwe kwa mbere w'indwi turimwo hari igenekerezo rya 31 ukwezi kwa Ntwarante. Dutandukira igisata kijanye na politike, imigambwe MSD na PPD giri jambo yatewe umutima uhagaze n'inyigisho z'amacakubiri zimaze iminsi zitunganywa n'inzego z'umugambwe CNDD-FDD zihabwa bamwe mu bakozi ba leta no kugwaruka rw'imbonerakure. Izo nyigisho zikaba zishingiye kugwanko rw'abatutsi no kubahutu batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi, aho babita ko ari ibihemu. Mu itangazo iyo migambwe ibiri yasohoye ivuga ko ibyo bintu bishobora gukwega akarambaraye mu gihugu, hamwe abantu batohaguruka ngo bavyiyamirize. Kurikira François Nyamoya n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe MSD akaba yavuze ku izina ry'iyo migambwe uko ari ibiri.
Ni inyigisho zishingiye ku rwanko ku batutsi. Izo nyigisho ukabona ko zigaragara gutegura ubwo rwaruka rwanya abo batutsi bita yuko bashigikiye igihugu co hava gitera Burundi, cimirije gutera Burundi. Ico gihugu naco akaba ari u Rwanda. Izo nyigisho rero zifata abatutsi mu kivunga ko ari abasi b'igihugu cabo, kuko bifatanya n'uyo mwasi ariwo u Rwanda. Zikongera zikigisha urwanko ku bahutu batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi, aho nabo bakabita yuko ari bihemu bikorana n'umwasi izo nyigisho rero zituruka ku bategetsi b'igihugu mugabo rero hakacha bakurundi ruhande na cyane cyane mu batutsi bari hanze y'igihugu hari imvugo ziko zirakwiragizwa cyane nazo nyine zishingiye ku rwango urwango ku bahutu zivuga zerekana y'ukumenga umuhutu n'umwicanyi atakinda rota atari guhonya umututsi zina mututsi n'ukumenga ni ibintu biri mu maraso yiwe atakundi ya nuko bimeze ucubona ko ari inyigisho zitegura imitima mu batutsi zisa n'imvugo umengo ziko zirabateguza kuba bariteguye kwivuna ihonya bwoko
François Nyamoya avuga ko bene izo mvugo zibutsa kabi kabishe kabaye muri kahise mu gihugu ngo aricyo gituma iyo migambwe yavuye hasi kugira ibyamirize François Nyamoya asaba amakungu amashirahamwe yatandukanye yo mu karere gukurikiranira hafi ibiriko bibera mu Burundi naho ashize amaso kubiriko bibera mu gihugu kibanyi cya Congo n'ubunyene kurikira François Nyamoya
mucama kine uvuga nti kuri twebwe MSD na PPD y'irijambo twavuye hasi kugira tubigwanye n'ukuri izo mvugo tuzigwanye aho ziva hose twongere duhimiriza abarundi kuzirinda amakungu nayo tukayasaba kugurura amaso amazi atararenga inkombe murabona nk'amakungu cyo tuyisayo muri kano ka muri kino gihe muri kano karere amakungu ahanze amaso cyane cyane ibyo muri Congo twovuga ko ari bisanzwe kuko ico gihugu kirafise ibibazo twovuga ko ari bisanzwe kandi n'ibintu byumvikana ariko amakungu nuko ahava akibagira ko muri kano karere iyo hatse umucanwa mu gihugu kimwe utandukira ikindi uratandukira ababanye nibibagira rero bakibagiza canke bakibagiza ibi bintu biriko biraba mu Burundi kandi biturutse ku ntwaro yandayishimira iratse umucanwa ibyo bagerageza byose muri Congo kuzana amahoro nawo woshikako igihe umucanwa watse mu Burundi ibyo muri Congo byose bizoca biba imfagusa nico gituma tubasaba yuko bokwerekeza maso bakaraba ibiriko bera mu Burundi bakabuza ku butegetsi ibintu bariko barakora kandi bakabusaba yuko ibibazo byo mu Burundi byova mu nzira biciye mu bigani abandi duteye akamu ni cyane cyane muri ayo makungu ubumwe bwa Afrika n'amashyirahamwe yo mu karere duhurikiyemo kuko na kare nibo bahagarikiye amasezerano ya Arusha kandi iyo nyangwa ryayo masezerano niryo rudushikanye muri ibi bintu turimo iyo nyangwa ryayo masezerano kuyibagira nibyo bigarukanye gusubira kuvyura ibyo bintu byinjyane mu moko kandi bitewe turabishimikira cyane rwose bitewe biturutse ku butegetsi bw'igihugu
urunani ruhurikiyemo imigambwe itavuga rumwe na leta Burundi bwa bose ruratewe umutima uhagaze n'ubukene buzura inzara bwugarije abanyagihugu muri kino gihe mu kiganiro urwo runani rwahaye abamenyeshamakuru kuri uno wa kane rwerekanye ko ubwo bukene buva hanini kwitituka gifaranga ry'u Burundi ibiturire ciraye mu bantu hamwe n'ubukene bw'ibikoresho byankenerwa k'igitoro n'ibindi na ni Burundi bwa bose mbere rubona ko n'amatora yimirije adashoboka mu gihe abazokwitoza batazoshikira abanywanyi babo kubera ubwo bukene bw'ibitoro. Dutega amatwi Kefani Bizi n'umuvugizi w'ubwo runani.
Ubwo bukene burabangamiye cyane cyane abakozi ba leta kubera yuko imishahara yabo iguma hahandi kandi ibiciro bizankenerwa biguma biduga ku munsi ku munsi. Ubwo bukene buhanze igihugu cacu ntibwizanye ariko bwavuye ku ngingo zidashemeye no gutunganya nabi ubutunzi bw'igihugu zibonekeje kuva hagiyeho ubutegetsi dufise uno munsi. Mu gihe ubutunzi bw'ibihugu bivuye mu ntambara bwama buduga bimwe biboneka kuva ubutegetsi dufise uyu munsi bujaho inyuma y'intambara igihugu caciye gitangura kuja mu bukene butagira izina buguma bwiyongera bugasubiza inyuma igihugu n'abanyagihugu. Ikena ry'ibitoro rimaze ikiringo kirenga imyaka ibiri ni ikimenyetso sindamusiga c'ubutegetsi buriko buragera ku musozo bw'ubushobozi bwo gutunganya igihugu. Inyici zitogwa zibonekamwo inyungu za bamwe bamwe mu gihe ubuzima bw'igihugu cose busa n'ubwahagaze. Urunani urundi bwa bose rubona ko amatora yimirije adashoboka mu gihe abitoza badashobora gushikira abanyagihugu. Rusavye leta gutekanya izindi nzira zo gushiraho inzego zotowe hamwe ibintu zoguma uko biri uno munsi. Ibintu nyamukuru vyateye ubukene mu gihugu cacu ni giturire no kunyuruza amatungo ya leta, kunanirwa k'ubutegetsi gukorana n'abasanzwe bafasha igihugu, hamwe no kunanirwa guteza kuduza umwimbu na cane cane w'ibintu njabukamazi. Izo ngendo zaramaze kumugaza abari mu butegetsi dufise uyu munsi ku buryo utwigoro twose two kuzihindura atantambwe igera itera. Tubona ko ahubwo atagikozwe maguru masha uzoga igihugu n'ubw'imiryango ushobora guhagarara mu myaka mike iri imbere.
Burunani Burundi bwa bose rusaba ko hoshigwaho inzego nshasha zishobora guhindura ibintu kuko zihari byabinaniye gutorera umuti w'ibyo bibazo. Dusubire tumwumvirize.
Gushiraho ubutegetsi bufise ishaka n'ubushobozi byo guteza imbere igihugu n'abanyagihugu, kugwanya igiturire no kunyuza amatungo ya leta, kugiranira imigendere myiza n'asanzwe bafasha igihugu, kugwiza umwimbu cyane cyane w'ibintu bishoboka hanze. Mu gihe ubutegetsi bwananiwe guteza imbere igihugu mu myaka ishika 20 yose, icyihutirwa kugira dusubize itoto ubutunzi bw'igihugu n'imiryango no guhindura ubutegetsi biciye matora, hakaza abashobora kwitwararika ubuzima bw'igihugu n'abanyagihugu. Abarundi bategerezwa guhitamwo hagati yo kuguma magogwa barimwo kubera ubwoba no guhagarara rugabo, bagashaho inzego zotuma bagarukana icizere cyo kubaho neza. Muri kino gihe duhamagarira abarundi bose gushiraho inama nshinga mateka yigenga igizwe ahanini n'abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi, izotuma habaho ibiganiro by'ukuri hagati y'abasanzwe ari ku butegetsi uyu munsi n'abipfuza ko ibintu bihinduka kugira ngo ubutunzi bw'igihugu busubire butotahare kandi dutegure amatora meza y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2024.
Inzamba
mu gisata kijanye n'ubutunzi ishyirahamwe Parcelle Meritera leta risaba ko yogira utwigoro igahindura ingene amafaranga ya leta akoreshwa. Ivyo Faustin Ndikumana arongoye iryo shirahamwe akaba abivuze mu gihe hatanguye itunganywa ry'integuro y'amafaranga ya leta izokoresha mu mwaka w'ubutunzi wa 2025 ushira wa 2026. Faustin Ndikumana akabona ko mu bikwiye gukogwa hoshigwa imbere umuco ingene amafaranga ya leta akoreshwa tegamatwi Faustin
uravye ingene ahandi bigena cyangwa ibigo muzamakuru ukunda guhama no Burundi ne usanga biri inyuma ari nka bijya bya IBP cyangwa uravye barura giheruka kuba ikigero cha PF cyakozwe jo bundi na leta biragaragara ko hari amahirwe akwiye kuba ubwa mbere huba ico bita umuco mujyanye n'amafaranga leta ikoresha mu gusohora amaraporo umunani yemejwe yo kugira abone ko amafaranga arakorerwa mu muco bihereye ingene ubutunzi bw'igihugu bwifashe na kimwe bita projet d'objet de l'exécutif no kuvuga ijya ntegura yerekana ingene amafaranga leta azokoreshwa abanyagihugu bagabazwa kugira ibyo bita priorité budgétaire bya nkenerwa by'ubuje imbere bijemo tutibagiye rero najya amaraporo azarasohoka amafaranga ari karakoreshwa mu mwaka najya maraporo asohoka budget iheje gukoreshwa cyita raporo d'audite n'iyi raporo d'offenda no kuvuga amaraporo ya nyuma yerekana ngo amafaranga yakoreshejwe kiri ngi guhambaye na ama projet y'iterambere ngina tegugwa biragaragara byaragaragaye maraporo yuko amatategugwa neza cyo bituma usanga ari karatera cyane naye amaproducanga rero atari mu ntegura amafaranga leta izokoresha projet horbije ni ibintu byo kuganya cyane aho usanga ibihugu ariko birakogwa stadi bakuhariya mugabo ugasanga muri bije ya leta nta na hamwe yabona uko ibintu ingene amahera yo gukoreye yo gukora amaproje ari karava n'ingene ari karakurikirana ikigira gatatu n'ibijyanye n'ingene integura amafaranga leta ikoresha yisunga ya migambi mikuru y'igihugu ari bijya intangiriro y'ikuru y'igihugu ari bijya bya by'ivumbero y'ibihumbi na 40 vision 2040 cyane iyi ntego ya plan national development yo ku myaka 5 hari ibigira ubugira kandi bijanye no kurenza amafaranga abantu bamwe bakoresha dépassement budgétaire ayo baguhaye ukayarenza cyane ndashobora kwerekana igituma wayarenze
rero gusozera no makuru uruhigi nifatwa ry'agasakisaki ku mpunzi z'abarundi byimonogoje mu ikambi y'impunzi yanduta iri mu gihugu cya Tanzania izo mpunzi zikaba zitekewe n'ubwoba ikibateye ubwoba n'impungenge kurusha nuko umwe mu baserukira izo mpunzi yahamagaye ubutwara igipolisi amubaza ibiriko biraba arahakana ko atari igipolisi kiriko kirabafata atanico kibizi ko izo mpunzi zigatangazwa n'ukuntu ico gipolisi ataco cakoze ngo gitabare canke gitabarize abariko barafatwa n'inkuru ya Claude Manirakiza
nkuko byemezwa n'impunzi z'abarundi ziri mu ikambi y'impunzi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania hari abantu bataramenyekana baza mu masaha akuze y'ijoro bagafata bamwe muri izo mpunzi bakabatwara ahantu hatazwi ikindi giteye amakenga kurusha nuko bahamagaye igipolisi mu gihe bariko bafatwa kitavuga ko atacyo kibizi ko ndetse akaba batana batabaye kandi babimenyeshejwe mbere babandanye bamenyesha ko abafashwe muri ubwo buryo birangira banyurujwe bishwe canke agatwagwa ku nguvu mu Burundi twumvirize umwe muri izo mpunzi aha tubwira n'amazina ya bamwe bamaze gufatwa
uwa mbere yafashwe ni umufaso n'itsinda z'Imana Jacqueline wo muri zone ya 14 village ya Berlin mu mwaka wa 2003 yafashwe ku munsi wa mbere ku mugoroba gisa 10:00 afatwa n'abantu baje mu modoka bivugwa ko yabona imodoka y'iperereza ya Tanzania bamusanga muhiri we bamugenda bamutwaye bamutwara n'umwana yonsa bamuca gushaka gushira ku wa kabiri baca baza gutora ubundi mufaransa no muri zone y'umunani village ya mbere agifatwa muzi z'abatabaje umutwara izone ahamagara umukuru w'igipolisi arahamagara umukuru w'ikambi yabo babwira ko hariho abantu baje gutora umuntu mu ijoro bamushoye ko bo batabaje gutora ko izo bita kabyo bazi muri iryo joro nyine baratwaye abandi bafashe mu izone ya 12 barafashe abashinjantahe babiri bo mu izone ya 13 izo zose barabafashe barabatwara ntibafungiwe mu ikambi ntawuzi bafungiwe imodoka yarabatwara ntawuzi iyo bafungiwe ejo ku munsi wa gatatu bahavuye bagaruka kwa Jacqueline muhira basurumbira telefone yiwe akoresha barundi rakafte simu akoresha ya halotel bayisa umwana wiwe ayiwa ariko ntibigize umubwira umuvyeyi wiwe afungiwe rero ni bintu biduteye amakenga cyane kuko abantu bafatwa uko kenshi bihera bagarumbisa Burundi abantu bafatwa ari perezida bakagenda ku mutitera bagarumbisa Burundi biramaze kuba katari gake cyangwa urukiko bakura ibyo bitwibutsa pasiteri Hubert yaba mu zone y'indwi yaje 11 nabo nyine yafashwe uko haraheze amezi 8 n'ubu ntasubiye kuboneka rero ntawuzi twese tubayeho mu bwoba ntawuzi ubushikirwa ugira afatwe ntawuzi icyo bazira nk'uko nta kintu na kimwe tubona bahuriye ntawuzi rero twese turi mu bwoba ntawuzi ko natwe n'umunsi tutaza gufatwa twese n'uko bw'ubwoba tubayemo tugasaba ko by'ukuri iyo umuntu yakosheje bo mutora ku murango habona bakareka kuza kumutora ijoro ko nk'ubu abana babo babyeyi babo bafashwe barahabuze babonye ababyeyi babo bafata ijoro bakabatwara bagira ntibazi uko bazugaruka barahabuze ubwo abana bari barwaye bambuke ubu abana ntibabo n'ingendo babaho kubera ko ababyeyi babo nibo bahara babarondere twafungura nibo bajyante n'umuntu kibazo
izo mpunzi zisaba ubutegetsi mu gihe hagize ugira icyo yagirizwa muri bo yofatwa habona hakurikijwe inzira z'amategeko zizwi basaba ishyirahamwe rijeje impunzi hasere gukurikirana hafi icyo kibazo kugira izo mpunzi zitaburirwa irengero
biro twasaba ko nimba hari umuntu yoshe yagirizwa aha nta muntu afite nyigira uza ukamutora ku murango uriva hanyuma bakamucisha mu mategeko bakajya kubatwara babanyegereje tugasaba ko na hashere yubijyamo yafasha kuvugira abo bantu tukamenya iyo baroye tukamenya ibyo bagirizwa nimba by'ukuri ari icyaha bakoze bagahanwa ko nta n'umwe ari hejuru y'amategeko ariko bakareka gutwarwa nk'abanyobozi ikindi tugasaba ko hashere yuraba neza ntibihabwe baba nk'abandi ngo bagende mu mazima yongushanye barumikwe i Burundi
uruganda rw'amakuru rwa radiyo Inzamba gateka kawe twarondeye urongo ikambi y'impunzi ya Nduta kugira agire ico abivuga ko turamukena
urakoze Claude Manirakiza nino ngaha duciye dusozera no makuru nk'abanshimiye mwebwe mwese mwaduteze yombi bashimira na bagenzanje umwe wese ku giti ciwe bamfashije kwebatorokaniriza mugire aho muba mubahwe mubanye no mu byanyu na gahwana.